Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni ikiganiro nateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jendi mugisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara yasubiye gutangura ku munsi wa gatandatu hagati ya Israel n'umurwi Hamas muri Palestina irabandanya. Muri Israel amaze kuyirwamo barenga 1,200, muri Gaza barenze 1,350. Ivyo biharuro tubikura muri Gaza tukongera tukabikura muri Israel. Kuva kuwa gatandatu umurwi wa Hamas ugitera Israel amakungu muri rusange yarateye ivyatsi bitero uwo murwi wa Hamas bandanya kugaba muri ubicije mu nzira zose ibirere ku kano mu mazi. Amerika vyumwihariko yaduduriye ko itaryo umunwa ivuga ko iri ku ruhande rwa Israel kandi ibwirizwa kuyifasha ijambere yaramaze kwirungikira ibirwanisho. Eka n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Israel kugira ngo yereke Israel yuko Amerika iri ku ruhande rwabo. Ishirahamwe rihurikiyemwo ibihugu vyo mu burengero vyemeje kuvunira umwasi hamwe OTAN mu mfunyapfunyo naryo nyene riri ku ruhande rwa Israel mu bihugu bishigikiye Hamas. Harimwo Irani yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kigaba muri Israel igira ati turashigikiye ibi bikorwa, tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohejwe. Byagenze gute ariko ngo Israel itegwe itabyiteguriye kandi ifise iperereza riri mu yemewe mu makungu ubwayo yari yemereye ko yatewe ititeguye. Hajya mbega Israel iri kwifiki na Hamas? Ibihugu bishigikiye Israel birimo Amerika ahanini bishingira kuki? Ibishigikiye Hamas navyo bigashingira kuki? Hamas ivyayo vyo bite iharanira iki? Ni iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca iganino muri isanga y'uno munsi. Umutumire aza kudufasha gutanga umuco kuri utwo tubazo twose ni Professor Pascal Nyonizigiye, n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Sangwe ikaze Professor Pascal, kandi mwakoze kongera kudutera iteka mu kuba muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi. Inkomoko y'amatati ya Israel na Palestina vy'umwihariko Hamas ni ya tugire mu mizi tumanze twumva iyo vyahereye niyo bigeze.
Ingene izo ngorane zatanguye kuva igihugu ca Israel kikivuka inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose gihe c'1948 habaze gufatwa ingingo mu muryango wa ONU muri 1947 uko igihugu cya Israel cyoba aha muri Palestine ahita ngo ni isi ya Israel. Habaze kwemera ko huba amaleta abiri, huba ya Israel hakaba n'iya Palestine. Hanyuma rero abarabu bariho icyo gihe igihugu cya Israel kimaze kubakwa bararahira abaregwa ko badashaka kubonda igihugu cya Israeli kuri irya si ya Palestine. Iyo minsi ya mbere rero bavuga ngo tuzota Israeli mu kiyaga kugira ngo ishobore kubaho. Icyo gihe rero niho mu minsi ya mbere icyo gihugu kivuka cya Israeli 1948 haheze umwaka gusa hataratangura irwanda y'abayahudi n'abarabu ngira n'icyenda, ariko Israeli yayitsinda. Ubundi bavuga bati bavuze ko bazoduta mu kiyaga, nitwe twobata mu kiyaga ariko nabyo dushaka. Bihera ngaho rero iminsi ya mbere abarabu bagasa n'abadashaka yuko icyo gihugu cya Israeli cyobaho, kuko bavuga ati kibayemo mu gihugu cyacu, ariko nabo bavuga ati nicyo gihugu cy'isezerano cyacu kuva kera na rimwe. Bitera umudurumbanyo gushika n'uyu munsi abumva Hamasi cy'inyuma y'abo muri Palestine isemye kivuga ko kiriko kigwanira abanyepalestina, naho bose batabyumvikana ko kubera Hamasi gikoresha
Yego. Murakoze professeur, dusa abantu benshi barenga 180 hafa amajana 190 batwandikiye bavuga ko bafite utubazo bashaka kubabaza. Reka mbe ndabareka bari bo babaza nini. Turahera kuri Jean-Claude. Jean-Claude ikaze ku juri y'Amerika no muri Isanga.
Jean-Claude, kumwe turabumva.
Uherere hega Jean-Claude.
Bere muri Mozambique.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal Nyonizigiye twagutumiye.
Akabazo kanje. Ndabaza yuko none ubutaka abatanguye gushika muri kijya gihugu n'abaparestina n'abayisraeli.
Uri kuvuga ku abatangwe gushika muri Israel?
Abatangwe gushika muri Israel.
Kurakoze, reka professeur Pascal akwishure.
Ni kibazo gikomeye cyane, kuko mu bisanzwe ugiye kuraba nko mu bitabo bya kera, tuvuge nka kujya kwa Bibiliya, baravuga mu isezerano rya kera ahantu haba abanyisraeli hari icyo gihugu cyabo cya gihugu usanga bavuga muri Bibiliya ngo bava mu Misiri bahungutse bavuye mu buja baciye basubira i Kanahani, igihugu cyabo cy'isezerano. Aho rero baragiye barahindagura cyane abayahudi bahindagura aho baba kubera ingorane, ingwano, ingorane z'inzara, uzuba n'ibiki. Ariko ndavuga igihe leta ya Israeli yavuka muri 1948, hari abayahudi bake benshi baje bava hanze muri abo bari barahunze bagiye ahantu mu bihugu byinshi ku isi, haba muri Amerika, mu Burusiya, Iburaya bw'Uburengerazuba, muri Aziya, eka mbere no muri Afurika, ahantu hatari hake abayahudi bahungiye kubera bari bavuga ko bafise isezerano ko bazohura bagakikuza umusozi Siyoni uko yari imiryango 12 barahura mubwo bahura ku buryo hariko harahera ingwano ya kabiri y'isi yose iheze. Abayahudi baragerageje kuza baragura bagura amatongo muri Palestine. Baragura amatongo buhoro buhoro, baza barakoresha amahera bagura amatongo kugira batangure kugwira. Mu nyuma rero aho bamaze gufatwa ingingo muri 1947 ko leta ya Israeli zoba harya mu gihugu aho bita Palestine, ingwano ya kabiri y'isi yose itarahera, bamaze kuba benshi rero bagashiraho iyo leta muri 1948 kubera ngo ntiyari yamaze kubyemera muri 1947. Aho ni abarabu rero bamwe bavuga bati twe ntidushobora kwemera yuko ahantu haba igihugu cyitwa Israeli, ntabwo tugomba abayahudi kuri isi, twebwe igihugu cyacu twebwe abarabu muri Palestine. bahabaye kuva kera bahabaye kuva kera no kuvuga bo baraba ico gihe vuba yegereye era y'ingwane ya kabiri y'isi yose ntibinjiye muri bijya bya kera byo kuvuga ngo kera haba bande hataguye kuba bande icyo ni ikibazo badashobora kumvikana ko kuko wese avuga ati aho nahi wanje ndetse nahi wanje
murakoze twakire na Armand ku murongo wa kabiri wa telefone Armand ikaze muri muri isanga
mahoro neza murakoze
uherere Armand kwa kabazo kawe kwa Professor Pascal Nyonizigiye itwa gutumira ino munsi
dene cha kumwanda kabazo gatoyi habura iki kugira abo bantu bashobore kumvikana kwera igihe cyose je kundu ndibuka kuva kera biri muto hari intambara hagati ya Hamas na Israel haragira igihe rero iyo itwari yose yibagirwa tugiye kumvira iby'intambara guhera mu ndiheze mare nta kuntu abo bantu ko numva umenga ni bamwe bo kumvikana babandanye batesa amaraso kandi bose ari bamwe kuko birateye ubwoba amazi maze kubura abantu umenga ni igihumbi n'amajana atatu na Israel yabuze hafi igihumbi n'amajana abiri na ibiterasoni biteye ubwoba bari bakwiye kumvikana n'ibihugu bikomakomeye bafata hamwe kugira bashobore kumvikanisha izo mpande zose bareke kubandanya barwana kuko nta mahoro ashoboka nta biganiro bibaye
nibakoze ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Armand
nande ndabashimiye cyane
murakoze ego professeur turasubiza ijambo mu ishuri Armand i Nairobi muri Kenya ego
cyo kibazo Armand bagize ni kibazo gikomeye cyane ati habuze icyo kugira haba amahoro igituma hataba amahoro hagati ya Israeli n'Abarabu bagwana kaba Palestina bo muri Palestina n'abahandi ubwa mbere bwo no kumenya ko burya mu bantu b'abayisilamu ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo jewe mva muri iki gihugu cyangwa iki ibikomeye no kubona ari muri wa muryango w'abayisilamu witwa umba ni ukuvuga abayisilamu baba mu kwizera kwabo kenshi baraba ko basanga idini igikomeye si igihugu bavamo n'idini ni nacyo gituma nk'ubu turiko turavuga iyo ngorane hagati bakunda kuvuga ngo ya hagati y'abayahudi n'abarabu kandi nibaza ko ari ibyo nuko abarabu bose si abayisilamu ariko abayisilamu n'abarabu abarabu b'abayisilamu n'abayahudi kuko hari n'abantu baba atari abapalestina abo muri palestina ari abo muri misiri ari abo muri libani ari aba bashobora kumva umengo baravukana n'abanyepalestine kubera bose ari
abanyepalestina
kibura rero ni uko habura uko kumvikana umuntu wese akagomba gushyiramo ingufu zenge ntazana ibyo kumvikana yagira ngo nitwebwe ntidushobora kwemera kubana n'abajya ntidushobora kwemera nabwiye ko iminsi ya mbere icyatumye ingwano ya mbere iba hagati ya Israeli n'abarabu igihumbi n'amajana icyenda mirongo ine n'icyenda ni uko abarabu bavuga ngo twebwe ntidushobora kwemera ko leta ya Israeli ibaho ngaha kandi y'umuryango wawo ni wamaze kwemera yuko ayo mareta abiri cyangwa ibihugu bibiri byurangikana Palestina na Israel bikabana kuri harya hantu hitwa Palestina ingwano ya kabiri aho rero ingwano mwabivuze zabaye kenshi muri mirongo ine n'icyenda itanu na gatandatu imusanzu za Israel mirongo itandatu n'indwi n'igihumbi magana icyenda mirongo irindwi na gatatu ingwano ziba ari bine turetse rero ibitero byaza biraba aho muri Israeli abantu bakaza bakagira ibyo bitera bwo bakica abantu aho naba basanga hanze mu bindi bihugu ari gihe ariko haraba ingwano imwe bita geolimpike bagatera abantu abantu babatera bakavuga ko ari abantu bashyigikiwe n'abanyepalestina biba kenshi ku buryo hageze igihe cyane cyane inyuma ya mirongo itandatu n'indwi leta ya Israel imaze gufata ziriya za Gaza si Jordani na Gola byaseye nk'ibigorana cyane ukabona uti karabaye hamwe abantu bamaze kugaranwa ahantu bakamera nk'imbohe ndi kumvuga b'abanyepalestina kubera leta ya Israeli ifise abantu bayishigikiye bakomeye cyane kuyizora, cyane cyane tubere kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu gituze gifite ibigwanisho kandi gikomeye no muri rya Conseil de Sécurité des Nations Unies, ku buryo iminsi yose iyo bavuze ngo bagire basabe ko leta ya Israeli yokwemerwa nk'ayandi maleta. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranga kandi zase murazi ko kubera zifite kimwe bita droit de veto ishobora kukwaka ikintu kigaca cyangwa muri Nations Unies icyo bama bakoresha. Ibyo rero bigaca bitera ishavu abantu bashyigikiye Abanyepalestina. Ishavu rero sinavuga ngo rivuka ubu, ni ishavu ryagiye ririyongera kuva kera, kuva muri 1948 1949 haba ingwano ya mbere.
Murakoze cyane professeur. Twakire Bonita. Bonita ikaze ku ijwi rya Amerika. Bonita uratwumva? Bonita turi kumwe? Bonita urahari? Bonita muri Somalia sinzi kuri kuri uratwumva. Uratwumvaga Bonita? Leka muhinga bw'ijima turabire ko bashobora kumugarukana. Tube turakira Tarsise. Tarsise uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherega Tarsise?
Je ndi muri Kenya.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal.
Ikibazo mfite ni ikibazo kijyanye na ijyanye n'ikintu cyangwa ni Israeli y'abazungu bakongera bakavuga ngo iyo na Palestine bariko baragwana. None nimba ari Israeli ibaza uko igihe yahageze niko byagenze, Aparitine n'Abayisirayeli ni uko barakwigira gute? Ubu niwe yabashizeho yitegereje uko byari ko biragenda, niko babona intambamye yarazibona ko zizakurikira, hakazaba intambara kandi z'urudasha, kandi urabona ko abantu baguma bishwa nta kivuga, ugasanga ibintu bimeze nabi cyane. None si ko mbona yuzuyemo intambara kandi Amerika ari wose kuruzaho ibindi bihugu byose iri kirabikora yigira ngo ituje intambara.
Urakoze
ngo mbona nuko iyo 2030 nuko yari yategereye nk'ibihe bibi byo mu isi bizaba bimeze nabi cyane, kuko hashombora hito turahinduka uyu munsi intambara nizidacika. None urabona ko n'ubu Israeli na Pakistani kandi si byo bya mbere bibaye, ariko bariko barafasha iki isi kugira ngo bishobore guhinduka.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Urakoze ugire umunsi mwiza Tarsisa. Ego professeur, imbere ko ndabasubiza Tarsisi, reka mbanze nsubire kwakira Bonita. Bonita ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ego uri amajahega Bonita. Sabwe?
Hello?
Uri hega Bonita?
Yeah,
uratwumva? Bonita
nenda.
Uherereye amajahe?
Amarorenje.
Nabonye akanimero mbwa nashaka ko utwemera ko ari uri. Akabazo kawe rero ga Bonita kwa professeur Pascal twagutumiriye.
Akabazo ni kuri ibyo by'intambara zo muri Israel na Palestine. Nibaza impamvu bimeze kurya icyo bapfa icyo ari cyo, kandi icyari rwacu mugabo ugasanga abantu turiko turaryana buri mwanya buri mwanya, bamwe bakorohereza abandi mu bwisanzure bwabo none
bibakopsaamwe
dukunda kuba dufite ikibazo kenshi na kenshi impamvu abantu tutagomba kubana kuri iyi si kandi urema wacu ari umwe.
Murakoze ugira umunsi mwiza. Bonita mugabo akabazo kawe professeur yari yakishwe kugira ntitu twara umwanya abandi, reka ndagutumiruze kumviriza kino kiganiro kuri wezi tata akaburungu radio trovewa akaburungu com, sivyo? Ugira umunsi mwiza ngaho muri Somalia. Professeur Pascal akabazo ka Tarsisi ati amakungu ariko akora iki, na cyane cyane yavuze ngo reset bya bihugu bikomakomeye, uruhara rwagiye ruraba ugwahe rw'amakungu kugira ngo izongane zive mu nzira.
kuva izo rwanda zigitangura navuze muri 1949 amakungu ntiyicaye yaravuga akavuga ati yemwe nimujamwe mumvikane nimukurikize ingingo zafashwe na Loni mubane mu mahoro kw'iyosi babaye ko kuva kera kuko barazi yuko abayahudi abaro bahabaye umwanya utari muto burya naho batabivugira hejuru burya abarabu n'abayahudi barafise aho bahurira barafise ibyo basangiye benshi babita ko ari nk'ababyara hari abantu bavuye kuri Abrahamu ariko murazi yuko abantu benshi abantu ku isi bavuye hamwe baravukana mu ndango mugabo uko bagiye baragwira niko bamwe baca bamera yarya ntibashake kubana n'abandi ariko ku isi hose haba muri Amerika kuko muri Amerika naho habaye abayahudi benshi cyane kuva leta zunze ubumwe za Amerika zibaho inyuma y'icyiciro cya 15 abayahudi bava ku isi yose barahungiyemo haheze imyaka myinshi rwose n'ibihumbi bagiye barimuka muri Amerika bariho benshi cyane n'igihe hatangura abayahudi baza barahura mu 1919 bariko baraba ingene ikibazo cyabo cyotorega umuti kugira baronke ahantu baba kuko baguma basoma muri bigiye bitabo byabo by'isezerano abayahudi muraza ko bafise idini rifise ibyandiko bikomeye cyane muri za Talmud n'ibindi basomba iyo bavuga ati yemwe twebwe ya miryango 12 itegeza guhurira ku musozi Siyoni iyo havuye bijya bita siyonisme byo guhura kugira ngo bahure mu byungu kimwe hariho abantu rero bavuga ati mubane mu mahoro mureke kuryana ariko abantu b'intagondwa baba mu bayahudi baba muri abo barabu kubera badasangiye n'idini kenshi usanga hari abo barabu bagwata n'abayahudi ari abayisilamu kuvuga ngo abarabu bose n'abayisilamu ubwabo hariho abatari bake b'abayisilamu hava n'abayahudi rero bafise irya dini ryabo bita judayizme abo bayahudi nyene uko no muri Israeli hariho abatari muri judayizme bari mu yandi mazina ariko abo benshi bakomeye muri Israeli baba bari muri rya dini yitwa judayizme ayo ni abayuda ntibahuza cyane n'abayisilamu.
Murakoze cyane Professor Pascal. Twakire na Fenia. Sefenia ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego murakoze.
Uherereye ga Fenia?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Zambia. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal twatumiye uno munsi kugira ngo adusangize ubumenyi bwiwe kandi yishure ibibazo byanyu.
Yego, jewe ari niri nterera. Yego, jewe mu bisanzwe shigikiye yuko haba iterabwoba ku isi. Mugabo ikibazo kihari ikibazo ufise nuko mbona abahaye hatabana sishobora gushigikira yuko Israeli itoranduriho nyabwoba iryo terabwoba abo bakora iterabwoba iyo amasi mugabo irabe mu bikorwa ikora ntikijyariranye n'inzirakarengane kuko turabona abana basa bagasa nabi ikindi tuca dusaba ni gusaba imiryango irabe ikinjuro kugira ngo kuko turabona hariko haraba ibintu bibi cyane biteye turabona amasanamu tukabona abantu basavuye si byiza cyane barabe tubacyanira.
Urakoze ku byumviro byawe Feni.
Yego.
Ubwire umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Yego.
Twakire na Cedric ku murongo wundi wa telefone. Cedric ikaze. Uherereye he?
Mu ntara ya Ruyigi.
Ruyigi Burundi. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Unashaka kubaza uko uze muri ino minsi none muri mbace iyo ntambara ya miri muri ibyo bihugu yoba yapuye hehe yo bishingiye ku
Ndagutumira uze kumviza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio ya Trovewa akaburungu com professor yishuye ako kabazo nti tutwara umwanya abandi bafise ibibazo atarisha urugira umunsi mwiza mu Ruyigi Cedric
Aho murakoze
Ego professeur hari habatwandikiye rero utubazo hari uwitwa Mugirimana Joseph yavuze ati muraho kuri VON mu ndamukirize professeur Pascal mwatumiye ngo nagira ngo ndamwibarize leta bita ya Palestina ni leta ifise ubwigenge bwuzuye canke subwigenge bwuzuye ngo hama ngo bagendera ku mategeko ya Israel ko mubakura mbere bacu batubwiye ko inkuba zibiri zidasangira igicu kimwe biroroha ngo mwongere mumbarize professeur Pascal kuri buriya bwicanyi bwakoze n'umurwamase utazigera butazogira ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abaislam ngo amaherezo y'intara ya Gaza murabonaga professeur ngo arayahe ngo aho ntihagiye gusenywa burundu ivyamanye Palestina na Hamas ligasigara ku mugani ngo kera habayeho ngo murakoze ya dimukunzi wanyu Joseph professeur utubazo twa Joseph
Yego Joseph avuze ibintu bikomeye cyane n'ibyo leta ya Palestine ukwiri ubu ni leta ikagira ubwigenge bwuzuye kuko ibindi bihugu bifite ubwigenge bwuzuye birashobora kwinjira muri Loni bikagira ikibanza hamwe bivuga bikavuga ijambo rikumvirwa bigatora bigashikiriza ariko leta ya Palestina iriho ku izina ko gushika n'ubu abaserukira leta ya Palestine bagiye muri Loni nta bwigenge bafise bwo gutora ingingo cyangwa kugira ngo bavuge bati twebwe yemeye leta ya Israel yatugiriye nabi dufata na ikoreki nibi nta bwigenge igira kuko ntiremerwa kwinjira muri Loni icyo ni ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa bayita ngo ni etat no membre de l'ONU ni leta itari umugwi w'ibihugu biri mu rujya muryango w'ibihugu bya ONU urumva rero ko atari ubwigenge bwuzuye ariko niko abanyepalestine barafise izindi nzira bacisha bo mu kuvuga ibibabakiye barakoresha inyandiko bakavuga mu maradiyo yo hanze barafise n'abaserukira mu makungu agerageza kuvuga ariko murumva yuko naho ibyiziro byabo byogenda hariho akantu badashikira kandi kabababaza cyane cyo kwita igihugu kidafise ubwigenge kuko gushika nabivuze nka leta zunze ubumwe za Amerika zishyigikiye cyane igihugu cya Israel ntizigera zemera ko leta ya Palestine yogira ubwigenge kuko mu byo bavuga ati twebwe turabona ari abantu bakoresha iterabwoba bagirande bagomba gukuraho leta ya Israel ati dushobora kubyemera murazi yuko higeze no kuba ejo bundi ku mbaro ya Trump kwemeza yuko igisagara cya Jerusalem cyuba umugwa mukuru wa Israel kandi mu bisanzwe mu bibo zafashwe muri yose bavuga yuko icyo gisagara cya Jerusalem cyoba isange hagati ya Palestine na Israel murumva n'ibintu bibabaza cyane abo banyepalestine ubu rero kuri iki gitero giheruka kuba muri Gaza kuko yabivuze Joseph birateye ubwoba kuko leta ya Israel yarashavuye cyane abanyisrael abayahudi aho bari henshi barashavuye n'abadasanga ibyibiro muri politiki ubu ho bagiye hamwe bagira leta y'ukwiyunga kugira ngo barwanye cyane Gaza bavuga ati ibyabaye ntitwari bwabibone kuko abantu baba barabatabana baricwa abapalestiniye iki nabo bavuga ati twabonye abayahudi bishwe nabi abana niyabaga batabafata ati ubu ntituzobyihanganira hari n'abahora bavuga ati mugerageze hari n'imbohe muheshe kugira bashobore kuzirekura ariko ubu bavuga ati nabo bashaka bakica imbohe twe ntikituzuza kubandanya urumva rero basese ishavu ridasanzwe ku buryo nk'uko abivuga ntawuzi n'ukuri yuko igisagara ahantu muri Gaza uko hazosigara hameze yateye ubwoba urumva ubu ni nk'uko abariko baragwana abantu badashobora kumvikana bose bari indagondwa yaba Hamasi yaba leta ya Israel muri
yego hanyuma none ku vyerekeye iby'abakristo n'abayisilamu nabo ngo izo ngaruka zirashobora kuba ngo hari ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abayisilamu
ego iyo ibyo nabyo ne birashobora kuba kuko murazi uko islamu ni dini y'abantu ririmo bice byinshi gose byinshi kanga Hezbollah Hamas bari kumwe n'abajya bameze cyo kumwe n'abajya muri Daesh hari abantu bajya ba Boko Haram ibiki n'abantu bo bisanzwe bafise ugutahura kwa Korowani ya gitabo cyabo babona yuko umuntu atari mu Isilamu atemera Imana uko bavuga ngo ngo hariho ubwami bubiri ngo hariho ubwami bw'Imana Allah tal al salam ngo ni ubwami bw'amahoro n'ubundi bwami bwa Shetani tal al harb bafata izo nzira zibiri utari mu Isilamu ni ukuvuga kutemera Imana kuko ujya Isilamu iwabo mu carabu bivuga ngo ni ukwitura Imana submission à Dieu urumva rero ibitari mu Isilamu ntibabona kuri ubwo kutemera Imana bashaka ngo ni kafir ukuvuga umuntu atemera Imana murazi ibyo bateye naho za Somalia hehe bakabona umuntu w'umunyamahanga batabona yuko ari umuyisilamu uvuga ati wari umuyisilamu ka utari umuyisilamu urinjira muri isilamu cyangwa utayinjiye wapfa nta urumva rero icyo icyo nicyo umuntu atinya ko gishobora kuganza mu basilamu bamwe bamwe ariko hariho abayisilamu batahura yuko hashobora kuba amadini menshi batahura yuko utari umuyisilamu atari uwo kwica ibyo bita isilamu kiti cyane cyane muri Afurika bariho batari bake ariko hariho n'abandi bacafata inzira zibiri utari mu Isilamu uwo kwicwa utemeye kwinjira mu idini nicyo rero cyo gutinya cyane yuko hashobora kuduga icyo kintu cy'iterabwoba mu byo kwemera Imana kuko kenshi birajyana iyo babonye izo ngwano bakabona ibipfuye bashaka babona ngo ujye yabigize kuko atari mu Isilamu
hanyuma ngo Gaza muribazaga profesori yuko umunsi umwe twovyuka iyo ntara itaki hari yarafuswe burundu kwera ivyabaye
yego n'ukuri atari Imana nyene ifashije urabona hari ugaranye muri Gaza kuva imyaka n'imyaka abantu babaho nabi babaho impohe babaho nga abantu babapfungwa bagowe bafatwa nabi rero hoho leta ya Israeli yashabwe kandi ariyo yakontrola ubifite ibirwanisho bikomeye igomba kwinjira ku nzu bagomba kuhaba byose ubuhoho ibaza n'inzu hazosigara nge kuko abo bantu muri Hamas burya si abantu bo kwizigira ngo barashobora kuvuga ati ngo twumvikane nabo n'abantu bishirwa ari menetse bamaze kwiheba babizi kuko ubundi hajya gutera babona aho uri kuraterera kandi udafise ubukomezi ubwo mu Rwanda ni ukwiheba nabihebe sinzi ko inzira yo kumvikana ishobora kuboneka kuko yaba iyo leta ya Israel irikira iratera muri Gaza baba muri Hamas n'abantu batoroshe
murakoze kuduha umuco murakoze kuduha umuco Professeur Pascal dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Eme Bahari Eme ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherehe Eme
merereye mu mujyi wa Goma muri Norkivu
akabazo kawe rero kwa Professeur Pascal twagutumira ino musore muri sanga
murakoze cyane kumwe mwanya nari ndimo kubaza nashaka kubaza ko UN yashyizweho kugira izake muri ibyo bibazo byose ari byo tunafite hano iwacu muri Congo ibyo bibazo byose yabishyizeho kugira izajya irebera ese abari mu makosa ese Israeli nkuko twagumye kubisoma nagumye kubisoma yego ni baranura mu gihe wateye ariko bakavuga ko ari ubutaka bwabo bari barimo kurengera baraje Israeli iza kujyana y'abaturage ku gahato bwari ubutaka bw'abanyapalestine ese UN yaba yiteguye kuzahana Israel nayo kuri kira gikorwa.
Murakoze ugira umunsi mwiza ngahigoma.
Ego murakoze.
Ego Professeur Pascal tubasubize micro mwishure abari Goma.
Ego. Icyo kibazo nabajije ni kibazo gikomeye kuko UN burya bavuga ko ari umuryango w'ibihugu byo ku isi bikukiye bigerageza gukorana kugira ngo bizane amahoro ku isi, ariko ntidutegerezwa kwibagira ko UN hari ishyirahamwe ryashyizweho n'amareta. Amareta yari akomeye cyane mu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, bimwe bita Union Sovietique, Ubufaransa, Bwongereza n'Ubushinwa. Ubushinwa mugabo icyo gihe yari Taiwan, ndi Ubushinwa bw'ubu bw'abakomunisti bwatanguye muri 1971 kuba umunywanyi wa aho rero ibyo bihugu bikomeye cyane bitanu ku isi byari ibihugu bifise ibi bigwanisho bikomeye cyane, Ruhonyanganda bita Armenikleyeri. Bavuga bati kugira ngo rero umutekano ku isi ukomere, ibyo bihugu bitanu bitegerezwa kugira ubushobozi budasanzwe kugira ngo bishobore kurwanya ikintu cyose cyoza gihungabanya ubutegetsi ku isi. Ni nacyo gituma igihugu cyose muri ibyo bitanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta z'Abasoviyeti, ubu n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, igihugu cyose icyo cyanse muri Conseil de Securite gishobora kurengana. Naho cyaba ari igihugu kimwe kibyaze, ibindi bikazemera ntibirengane. Ni nacyo gituma rero kwibaza ko leta zo muri UN ishobora gufata ingingo yo guhana Israeli ni ikintu gisa kurota. Ntibishoboka, naho abantu baba babona ati Israeli iriko irakora ibintu bidatunganye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Israeli uburyo ntabanduka. Umuntu abifuza uko biri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu ku isi hose, mu ntara zose zo ku isi, birafise igihugu yishimikiza kugira ngo bigerageze gukomeza inyungu. Nk'aha habita muri Proshoria, muri ibihugu by'ubuseruko bw'izuba hafi y'ikiyaga Mediterane, ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingiye ko inyungu zabo ni Israeli. Nacyo bituma mu byo twabonye kuva Israeli ibaho gushika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishobora kuvuga ngo ziriko zirahana Israeli cyangwa ziriko zifatira igihano Israeli kugira ngo gihano nka kurya bahora bafatira ibihano za Irani kandi zindoya. Kuko ikindi cyo tutokwibagira ni uko muri Amerika hariya Abayahudi bakomeye cyane mu nzego nyinshi, kuva hariya muri Kongere kugenda mu bantu b'abagwizatunga, abantu b'abashakashatsi
n'ibifaranga byinshi
ibihera byinshi bafite ingene bashobora gutumbereza politiki ya Amerika. Hagize gukora kuri Israel zona Amerika iduka. Ni nacyo gituma sinibaza ko umuntu yokwibaza ko UN yoshobora gufata ingingo zo guhana Israel, kuko UN ata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo nibaba banayishizeho kuva mu 1932 umukuru w'igihugu cya Amerika Roosevelt yariho yari afite uwo mugambi wo gushyiraho UN. Ituma bayishyizeho bakayishyiraho ikaba iri ya New York, kandi murabye politiki ya Amerika muri UN ni politiki yiganje cyane.
Yego, murakoze cyane. Yego, murakoze cyane professeur. Twakire Severin kaze ku jugi Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Uherehega Severin?
Alo,
uherereye hehe?
Nerereye muri Uganda mu ntara ya Mbarara.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal twagutumiye uno munsi.
Murakoze cyane gose professeur, ndamushimiye cyane gose. Kandi nanjye ikibazo ngomba kubaza ni iki? Ndabaza intambara yo muri Israel ndetse no muri Gaza muri Palestine. Turabyumva ko byatangwe ku munsi wa gatandatu cya mbere y'uko mbanje kubahoza babuze ababo ku rugamba cyangwa ku bwo guterwa n'ibyo bitero. hama nkavuga ati je ikibazo mbazo nko burabona ko twatimaze imitsi batubwira cyangwa tubona ingaruka z'intambara ziri muri Russia bakavuga yuko ibintu ari byo byatumye nka petrole n'ibindi by'ingano guke bizamuka tukibaza none nk'intambara ya Palestina na Israel bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane bigatuma mbese tugira ibibazo bikomeye kurusha uko byari bimeze kubera ko tuca tureba nk'uko tuvuze ati Russia irabona ko abafite ababashigikiye tukavuga ati na Israel uyu munsi tushobora kubona ko Amerika yagize kivuga kuri bo ndetse ni UN ivuga kuri bo ukatubwibaza ati none abapalestina bo ntibashobora kuca babona abo bantu babi cyangwa bafise mu igikorwa kibi kubahereza ku mbaraga ugasanga ikintu ibintu bibaye bibi cyane.
Urakoze
nabaza murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza aho muri Mbarara Uganda a Severin professeur akabazo kavuye muri Uganda kwa Severin tubatse.
Ego cyatubaza cyase bire kirakomeye gose kuko nubundi ebwe ibiriko birabera muri Gaza birateye ubwoba gose kuko bazuza abandi. Ariko ico dutinya akujya kwingwana yo hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka mbi kwisi yose mu by'ubutunzi cyane cyane naha nyine ingwana ikibera muri Gaza irashobora kugira ingaruka cyane kuko barumvise ko hari abantu bashigikiye Hamas cyane cyane nka Iran. Iran yarerekanye neza kwishigikira Hamas kandi ni kuva kera barabivuga nabone ntawuzi icyo bashobora kugira kubu hari haba Hezbollah bagomba kwinjira mu ngwano nabo bari muri Liban aho nahone Israel izotera mu buraruka kugira ngo aba Hezbollah ntibashobore kugirira nabi leta ya Israel. Ibyo byose nta wuzi ingaruka bishobora kugira ku isi ko nababwiye yuko nk'abantu benshi b'abayisilamu bataraba igihugu baraba idini bavuga ati hati abayisilamu b'iwacu natwe turi kurwana ego niko abayisilamu ntibafise bose ibyiyumviro bimwe ariko nk'abafise ibyiyumviro bimwe bitagondwa aho ni bashobora gutera karambara yo ku isi. Sinovuga gusa bijya byo kubuza yuko ibidandaro babiri bigenda ku isi harashobora kuba n'ingorane y'iterabwoba bakavuga ati tugire twihore natwe tugire duhore abanyepalestina bo muri Gaza mu gutera abantu naho boba batari muri izo bya politike hari abadandaji canke abantu basanzwe bariko barigendera ku isi aha nahe nico umuntu ashobora gutinya cyane.
Murakoze professeur Abdallah, uratwumva nawe?
Ndawumva neza.
Uri he Abdallah?
Merere mu mujyi wa Kigali.
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe rero ofise kwa professeur Pascal Niyonizigiye twatumiye.
Akabazo mbaza Niyonizigiye. Ndagira ngo hari inkuru zihari birimo biravugwa kubera iyi ntambara ya Palestina na Israeli. Abantu bakavuga yuko biriya bitero byo muri Amerika byo ku ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 ko byabayeho abanyamerika baburiwe ko bazaterwa ariko abanyamerika bakabyima amatwi kugira ngo babone ukuntu binjira mu bihugu by'abarabu bo bashoreye intambara mu nyungu zabo. N'ejo bundi byaravuzwe ko Egypte yaburiye Israel yuko Hamas irimo irayiteraho ibitero isuzugura ayo makuru, Mossad isuzugura ayo makuru, bakavuga ko ingabo zarindaga umupaka wa Palestina na Israel habaye uko zijyanwa mu biruhuko donc uburinzi bukaba bukeya ariho abahamas binjemo hari abagakora ariya mabara. Abantu bakavuga ngo Amerika hari uburyo ijya yitwaza bwayo ibizi neza kugira ngo yinjire ahantu ku buryo hari abantu bari kubibona muri izo mboni z'uburyo Amerika ishaka kongera kwinjira mu bihugu by'abarabu mu nyungu zayo bwite. Nkongera nk'abazo mugabo Amerika ko bigaragara yuko mu bihugu imeze nk'umubyeyi ufite abana bamwe bakaba bahanwa abandi ntibahanwe. Israel n'ibitahanwa n'abanyamerika ubwo UN imaze iki?
Ugira umusimizi Abdallah.
Murakoze cyane.
Ego professeur Pascal Niyonizigiye utubazo twa Abdallah mu Rwanda. Ego.
Ikibazo cya Abdallah kirakomeye nacyo ne nk'uko yabivuze igihe haba igitero itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda muri 2021 haravuzwe ibintu byinshi. Baravuze yuko abantu bagejeje iperereza muri Amerika bari babizi kuva kera yuko hazotegwa ariko ngo ntibafate ingingo zikwiye. hariho nabavuze ko ahubwo bari barakuyeyo nabantu bababwira mu yamati murahava ngo akaba ari bo bitera havuzwe byinshi mu bya bintu bakunda kuvuga ngo teori di complot murazwe sindiko ndavuga ngo sibyo bishobora kuba ari byo kuko bishobora kuba atari byo kuko urumva n'ibintu bica mu nzego zikomeye ziperereza ntibimenyekana bimenywa na bene byo ni nacyo gituma igihe cyose habaye ikintu gikomeye cyane kiza cica abantu benshi abantu baravuga byinshi bakavuga bati hari harabaye imvura ni nk'uko hashobora kuba imvura n'ibyo murazi ko bajya mu iperereza baronka amakuru menshi cyane ku buryo nabone ate bakabaremera akaba menshi cyane ugasanga hamwe bavuga ati bikomeye n'ibyo bikomereka ugasanga niba ahubwo baguye mu mutego kandi bari bafite amakuru menshi icyo rero nicyo mugabo kiraguye gutora atari umuntu ari muri ibyo bintu by'iperereza kugira umenye neza yuko Israel yari imaze kumenya ko izoterwa kuko amakuru avuga ahubwo yuko Israel wari ubwa mbere ibona witewe gitumbuka ibyo bavuga mu makuru urumva twebwe nta bundi buryo bwo guperereza dufite ariko hamwe byoba byabaye kwa bivuze Abdara byoba ari bibi cyane kuko urabona hapfuye abantu benshi kandi n'ubu haguma hapfa abantu benshi cyane
ako kantu
umuntu
ego
ikintu mugabo avuze ati mbega leta zunze ubumwe za Amerika ko zigomba gushyikira Israel zitagomba kugira ngo zikora bitari byiza kubera iki UN itagerageza gufata uruhara imaze iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni nacyo gituma ubu gushika ubu kuva muri 1992 hahera bijya bita ntuze bipole ingwano hagati y'abarusiya n'abanyamerika abantu benshi baravuga ati UN ikwiye gusubirwamo kuko irashaje ibandanya yubatse kuko isi yari imeze muri 1985 mu bantu ya kabiri igihera ku isi ati isi nayo yarahindutse hahindutse hakwiye guhindukwa byinshi ibihugu bikomako be nabwiye bitanu bigasa n'ibibyemeye mugondo ibyemere yuko haba izo mpinduka kubera UN bugitwarwa n'ibihugu UN ntiyitwara kuko abanyamerika mwashaka imyaka myinshi batanga ibice 25% by'amahera akoreshwa muri UN none mwibaza yuko leta z'ubumwe za Amerika zotanga ibice 25% amafaranga akoreshwa na UN bitazi igituma biyatanga kandi ari igihugu kimwe ku bihugu 195 murumva rero barazi yuko ari ikintu bakoresha ku nyungu zabo bagashikira aho bashatse abadashatse nabo bakabarekura nacyo gitera ishavu ku isi abantu benshi bibaza ati n'izo nzira zo kwiheba ku isi imwe bita terorisme bishobora kuba biva kuri iryo shavu ry'abantu babona ati turagowe mugoneho twuvuga gute nta kintu tubona gishobora guhinduka reka dukoreshe uburyo bw'abihevye nacyo gituma muri icyo gihe nibaza yuko igikomeye ari izo nguvu z'abantu barondeye amahoro ku isi kandi hariho abantu benshi naho bavuze atabanje yuko Israel bayishyigikiye benshi hariho n'abantu bavuga ati yemwe muraraba muri Palestine yemwe iraba hatsinda amahoro kuko inzira y'iterabwoba nta n'umwe uzobufasha yaba Israel yabanyepalestine rero yuko Imana yodufasha inzira y'amahoro
yego murakoze cyane professeur twakire na Benjamin ikaze ku Jugi Amerika
ndaho amakuru
turaho turashima uherega Benjamin
uri imperere muri mu mujyi wa Goma muri Republic ya Iharanira Demokarasi ya Congo
akabazo kawe
bo akabazo ni ukumenya kubera iki impamvu ni iyihe Amerika ishakaga guteza ibindi bibazo impungenge iposha ibindi bihugu
oya Benjamin ntidushobora kukwemera ko uvuge ibyemezo atawe bifatiye urumva twaba tukuretse ngo wemeze ibyo tutafiti udashobora no gutanga ibyemezo byawe reka dufate Fabien ku ndi murongo wa telefone Fabien ikaze ku ijwi rya Amerika uherereye ka Fabien
Mwagumarele mruguanda. Mwamajaribu mu karere ka Musanze.
Yego, akabazo kawe.
Akabazo kanje. Ndagira ngo umuntu mwatumiye.
Ni Professeur Pascal Nyonizigima.
Agira ikintu avuga
ariko icyo ntibyumvikana neza.
Bitero bihora muri kariya karere ka Palestine na Isiraheli. Noneho aje no kutubwira uburyo yiyumva Perezida wa Amerika Biden yavuze ngo ikigikiye Isiraheli guhasha Hamasi, cyane ko Perezida wa Amerika Biden yavuze yuko adashyigikiye ibiganiro, ese ikizahora mu muriro kugeza ryari? Ndumva ariko icyo nambariza uwo mutumirwa.
Urakoze ugire umunsi
mwiza.
Urakoze ugire umunsi mwiza. Profesa mwari muvuze ko mutari ko muramwumva neza, mwamwumvise cyangwa ndabasubiramo
amakuru? Munyuma namwumvise.
Yego, ni mu mwishure.
Yego, urumva avuga ati turumva ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika adashyigikiye ibiganiro. Nibaza ko ari muri iki gihe ibintu bigikaze cyane, bamaze kubona abantu bapfuye kubera Hamas, habaye ishavu ku bantu bashyigikiye Leta ya Israel. Barashavura ku buryo bavuga bati naho bivuga gutya ati mbere y'uko huba n'icyumviro cyo kuganira yabanzwe bahanwe, aricyo kiriko kirabu. Ariko si nibaza yuko bitebe bitebuke abantu baba muri Israel nabone nta mahoro bazumva babona abapalestiniya bakubita urutoki cyangwa abantu babashyigikiye abo muri Hamas, Hezbollah, kuko ntibari harya gusa, ntibari muri Gaza gusa, bari henshi ku isi kandi barashyigikiwe n'abantu batari bake. Murumva rero icyo kibazo cy'amahoro nibaza ko kitazohera ngo giherengetere, hazokwama haboneka abantu bavuga bati yemwe murundi amahoro, hashobora kuhera umwaka, imyaka ubwo gasore akavuga ati nimusubire muhure nka kujya mwahura iyo Oslo muri 1993 kugira mwumvikane. Naho nibijya byabaye muri Oslo ubwa mbere abantu bagira icyizero bati hashobora kuba amahoro, hari harabaye ibihe bitoroshe, nababwiye kuva muri 1975, 1976, 1977 kose bagwana abantu bapfa, Israel itsinda, mukabira ati biremera muri Oslo 1993 kugira bicarane bavugane nabo bitarambye, ariko byerekanye yuko ariho icyizere yuko abantu bashobora kuvugana, baragira igihe bakaruha. Naho wowe ukomeye gute uzi yuko ariho umuntu w'umwihebye ashobora kugutera igihe icyo ari cyo cyose, ntabaho ushobora kuronka ngo ntawusomera induru ivuga.
Yego, murakoze cyane Professeur Aroni. Ikaze nawe tusangire ikiyago.
Murakoze.
Uherere he Garo?
Ndemerereye muri Kenya.
Akabazo kawe?
Jewe ikibazo jewe mfise nuko jewe mbona hari ibihugu bimwe bimwe usanze nkanakagira sinde n'uyundi batazi kuvuga ati mugira mupfa ibiki, reka ntimuterane amasasu, haba abana barenganwa, mureke kwishyira abantu b'ubusa. Kandi hariho abantu bagira babitume, hari ibihugu bimwe bimwe byihukira kuza kuvuga ngo ngo nzogufasha, ngo nyarutsa, ngo mukubite, ngo temagora, ngo arasi ibisasu kirimbuzi, aho kuvuga ati nibanze mureke basi twebwe tubanze dukuremo akarenge kacu, tubanze tubahuze n'ibyanka, ntimuze muvuge ngo ntitwabahuje, ahubwo byihutira kuvuga ngo jako ngo amato y'intambara ngo ndazanye ibiki none nk'ibyo bintu ni
ariko nawe urahavurenze urwe, reka tukureke twumve ko Professeur ari cakubwira ugira umunsi mwiza.
Nawe urakoze.
Washaka ntarira busima mu bisanzwe niko bimeze, ariko nuko nyene abantu batabasama amakuru akwiye ku bintu bimwe bimwe. Burya ni nka kurya uwitwa Abdara yavuze ati bari bararose inkuru zivuga ko bazotipa mubo barabikengera, ariko ni ukuvuga yuko inyungu z'ibihugu n'ikintu gikomeye cyane. Kenshi turavye mu migenda y'ibihugu igitsinda kenshi si ubushinzantahe, si uguhanura, kenshi igitsinda ni inyungu z'ibihugu. Igihugu gikomeye kikaronka bagifasha kigomba icyo gishikako kirabikoresha
gikoresha amafaranga cyangwa gikoresheje ingufu n'ibindi twarabibonye kenshi mu migenderanire y'ibihugu. Ni ukuvuga yuko abantu barondera amahoro nabo ntibunanirwa ngo bace bahiba ngo karabaye ngo ariko yigaza, ahubwo ni ukubandanya inzira y'amahoro kuko arahite bigatsinda, arahite bigatsinda. Ni nacyo gituma mubona nk'ubu nka birya byo mu Burusiya na Ukraine, Abanyamerika nabo muri tuze amaleta y'uburayi bw'uburengerazuba bavuga ati ntidushobora kwemera ko Ukraine igenda kagire naho Burusiya bukomeye tuzoguma tuyishigikira. Icyo kintu kirakenewe kugira ngo umuntu agume ku ijambo ry'ukuri naho yubona adafite ibirwanisho bikomeye. Ariko icyo cyo kuvuga yuko kenshi akora ingufu nibyo biraba turabibo, ariko siho abantu barondera amahoro buca bihebura bakavuga ati ntacyo tukishoboye kugerageza, kuko haragira igihe nujya akomeye asubira hasi akaza uwundi
hari wundi twa Gerard Iradukunda akabazo yabajije ejo baravuze ngo Israel yakasa amazi no muyaga nkuba irungi muri Gaza. Uyu Gerard Iradukunda nawe ati mbega bigenda gute ko amasi ba muri Gaza hakaba kontrole n'aba yabyanze ukyone mu Gifaransa ngo n'abanye Israel ngo bigenda gute kandi badahuza bagakontrola abansi babo ku buryo babaha n'amazi byanse bakayabakaga professor.
Ibyo byose n'imigambi yafashwe nyuma y'aho ngo abantu bavuga ngo y'iminsi itandatu ibihumbi mirongo itandatu n'indwi kijya gihe bagwanya mu minsi itandatu Israel kiratsinda kubera ifise abantu bayishigikiye bakomeye. Icyo gihe rero ntihacitangura gufata aho muri Gaza, Cisjordani, Golan yo bahavuye bayisubiza mu nyuma, ariko kugira ngo leta ya Israel yicungere yarafashe imigambi idasanzwe yo kuzira perereza ikazira kontrola abantu ba muri Gaza, aho abantu bose bafashe bakabacunga ku buryo ku munsi mbere yo kuja ku kazi gutaha kugira baguma baraba ibibaranga baperereza. Hama rero bagaca baraba n'ibi bintu bikomeye cyane nk'amazi n'umuyaga nkuba muri azi ko ari ibintu bikomeye kugira ngo bashatse kuzimya bahazimye baca amazi babashyire mu bihe bitoroshe ku buryo bushobora kwihebura n'ingoga kugira ngo ntibabandanye bagwana inzira bafata kugira bavuge bati aba bantu bariko baradutera tubima amazi n'umuyaga nkuba baca bagira amanyama make baca basabye bacira bahagarika ibyo gutera. Urumva ni inzira z'ubukandamiza z'iterabwoba nazore ni zimwe navuga iryo terabwoba ryo muri Hamas niko ryarakoze iki, ariko na Israel ubiziki irakoresha nayo n'ibintu bikomeye cyane by'ingufu ku buryo abantu bagira impungenge nk'uko twabyumvise muri kiganiro.
Yego Professeur Pascal Nyonizige twaduse abantu bashi barenga baza bashitse ku majana abiri arenga bayikuza kubabaza ikibazo imbere ko tubasezera reka ngende ndabisabiye tuzobahamagara wundi munsi kugira ngo mubandanye mudusigurira hari habari bifuje kumenya ibya Hamas muri make icu mu rwuri igituma ngo Gaza bande ya Gaza ahiri nahiherereye hari bazo byinshi tutoshora ku heza muri uno mwanya w'isahimwe, ariko tubashimire kandi tunabasaba ko nitwasura kubahamagara ngo mudusigurire ibyino ntambara muzo twitaba nkuko mwabikoze.
Ego murakoze.
Ego nkibutsa ko Professeur Pascal Nyonizigiye muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu mukaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi, mwakoze kudusangiza ubumenyi bwanyu no kuduha inyishu ku bibazo byacu bitandukanye. Ego reka abandi dushimira babe abakunzi b'ijwi ry'Amerika baduhamagaye baherereye ahatandukanye za Mozambique, Kenya, Somalia, Zambia, Burundi, Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Uganda, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Tukanasaba imbabazi kuko twari twemereye guhamagara ariko ntidushobore kubahamagara kuko mwumvise umwanya watubanye muto mwari benshi ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ariko turaza gushaka ino kiganiro aho nyene kumbuga ngurukana bumenyi kugira ngo nimba harakabazo tutashobeye kubahamagara ngo mubaze kari mu byibandi bazo babajije abandi muze gushora kwaronkera umuco kino kiganiro muri sanga cuno munsi kuvya Israel na Hamas mwagiteguriwe mukamwe ariko mugishikiriza na Joy Diane Ninahazwe nari muri studio y'indwi kujuje America yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma nibo batumye amajwi abashikira mandanye kuranirwa mu byo muri mwo byose naho butaha.